mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joe Diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abantu babiri baraye bakomerekeje n'amasasi yabitwaje ibirwanisho mu ikambi ya Nduta muri Tanzania.
Pero umubanyi bivuga ko ari umunyeshuri yumvise ariko abuntu ibintu by'uruyogoyogo nta nkuso akatanyitoshi yumvise ibyo ari byo acyabura nabo basohotse bagiye bavuye kumwiba cyamasa amasase maguru.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania agaruka ku vyico gitero idoni ahandi hato mube hafi y'amaradio yanyu tubafitiye n'amakuru agezeho ijyanino ku isi. Agezo hirya nino ku isi ndabona mugenzi Andre ejo ni Mukankusa ashikiriye muri studio ejo ni
urakoze Diane. Duhere muri Libya aho igitero cy'indege cyahitanye abantu barindwi kigakomeretsa abandi benshi. Abenshi muri abo barindwi bishwe n'abakozi b'abanyamahanga, abandi bantu 30 bakomerekeye muri uwo mukwabu w'indege kuri uyu wa mbere aho uruganda rw'ibisuguti mu majyepfo ya Tripoli rwarashweho nk'uko bivugwa na Minisitiri w'Ubuzima muri Libya. Umuvugizi wa Minisitiri Amine Ali Mashani yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa ko Abanyalibiya babiri hamwe n'abakozi baturuka muri Bangladesh mu Misiri no mu gihugu cya Nigeri bitabye Imana ubwo urwo ruganda rw'ibisuguti Wad Rabi rwakubitwaga n'igisasu mu bushyamirane bwo kwigarurira umurwa mukuru. Ahandi havugwa abantu bitabye Imana ni mu Bufaransa aho rutindo rwaguye rwahitanye umwana w'umukobwa, abandi benshi bakaba batazi irengero ryabo. Uwo mwana w'umukobwa yarafite imyaka 15 yitabye Imana hazize urutindo rwo hejuru y'uruzi rwahanutse mu majyepfo ashyira aho burengerazuba bw'Ufaransa uyu munsi kwa mbere. Byatumye imodoka zigera kuri 3 zirimo n'ikamyo zigwa mu mazi nk'uko bivugwa n'abayobozi bo mu karere. Igice cy'urwo rutindo cyaguye giherereye mu birometero 30 majyaruguru ya Toulouse. Abantu bane batabawe ariko abandi benshi ntawuramenya irengero ryabo. Abagize serivisi z'ubutabazi barenga 60 bari mu bikorwa by'ubutabazi. Uwo mwana w'umukobwa witabye Imana yari mu modoka hamwe na mama we bambuka urutindo higerwa Chicago. Umurambo we wakuwe mu ruzi rufite ubugari bwa metero 100 n'ubujya kuzimo bwa metero 20 aho urutindo ruri. Umubyeyi we yakuwemo ari muzima n'abigenderaga barimo benshi bakomeretse cyane bagerageza kumutabara. Abatabazi babiri nabo bakomeretse cyane. Iperereza ryatangiye ku cyateje iyo mpanuka. N'urutindo rwubatswe mu mwaka 1931 runyurwaho n'imodoka zitarengeze toni 19. Ababonye ibyabaye bavuze ko bahahamutse.
Urakoze ejo ni Mukankusa. Muri Leta Zunze za Amerika naho ubuhamya ku iperereza kuri Perezida Donald Trump bwinjiye mu ndwi ya kabiri. Frederic Mundikije.
Muri Leta Zunze za Amerika abashinga mateka bariko batoza ibyaha byagizwe wa Perezida Donald Trump batanguye indwi ya kabiri yo kumviriza abategetsi bafise ico bazi kuri ivyo byaha. Trump yagizwe ko yahimirije igihugu cya Ukraine ngo gitangwe gutohoza ibyaha byikekwa ku mudemokrate bashobora guhiganwa mu matora yatekanijwe mu mwaka w'2020 Joe Biden yahoze ari vice perezida wa Amerika. Ibyo birego bivuga kandi ko imfashanyo ya gisirikare yari guhabwa igihugu cya Ukraine yaciye irahagaritswe mu kurindira kw'icyo gihugu gitangura iryo tohoza. Abategetsi 8 bakorera Leta ya Amerika hamwe n'abandi bahoze bayikorera muri indwi bazorenguka imbere y'umurwi w'abashinga amateka bujejwe iperereza babazwe ibibazo ku mugaragaro na televiziyo ziriko zirabitangaza. Bitekanijwe kumwe mu bategetsi bakomeye Gordon na Sunland ambasaderi wa serukira Leta Zunze Amerika mu bihugu bigize ishyirahamwe rya Buraya arenguka imbere y'umurwi ku munsi wa gatatu. Mu rwandiko yahinduye gatoyi ivyo yari yarashikirije igihe yumvirizwa n'abashinga amateka amenyesha makuru bakumiwe. Sunland yigeze guterera Trump miliyoni y'amadolari imbere y'uko amugena kuba ambasaderi wa serukira Leta Zunze Amerika mu ishyirahamwe rya Buraya. Yavuze ko yari yagabishije umwe wafasha ba perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ntango z'ukwezi kw'icyenda kw'igihugu ciwe kitazoronswa ifashanyo cifuza Leta ya Ukraine itabanje utangaza ku mugaragaro kwitanguje itohoza kuri Joe Biden. Iyo yabaye yanyifato yampa ikindi guhe ikindi perezida Trump yagumye ahakana yamara iyo nyifato niyo abashinga mateka ba demokrate bashingira ko inahe mu kumwagiriza ibyaha
Mugenzi wacu Frederic Mundikije na wenyine arakenuye mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari
banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
avuga mu karere cyahere mu by'ubutungano umucamanza muri sentare yibanze ya Nyarugenge mu Rwanda amaze gutegeka ko bwana Robert Bayigamba yahoze ari umushikiranganje wa sport afungurwa by'agategekanyo ibindi na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Jari byishimo ku nshuti n'abavandimwe nyuma yo kumva ijambo rya nyuma ku cyemezo gitera utwatsi ubusabe bw'umushinjacyaha kikarekura by'agateganyo bwana Robert Bayigamba akabura nari hanze ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha bibiri icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no kugurisha cyangwa gutanga ingwate ku kintu cy'undi byose bishingira ku bibanza biherereye Nyarugenge hazwi nko mu kibugu cy'abakire umushinjacyaha avuga ko bwana Bayigamba yagiye abigurisha ku bantu batandukanye agamije uburiganya Bubuga ko kwisonga yagurishije ibibanza n'itororo ry'abapenekoti mu Rwanda ADPR baba mwishyuye miliyoni 380 z'amafaranga. Ubushinja cyakavuga ko Bayigamba yagurishije ubwo butaka n'uwitwa Jean-Claude Hagenimana nawe bamwishyuye miliyoni 220 z'amafaranga bemeranya ko izindi 630 azazishyura mu gihe kitarenze ukwezi. Bubuga ko ubwo butaka ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyari cyarabufatiriye kubera ikigo manometari kirimo umwenda w'imisoro. Buramurega kandi ko nyuma y'ibyo yarenze hakagurisha ubwo butaka na kompanyi Telemaf kandi ko hagenda Imana yasabaga Bayigamba guhura nawe akabyanga ubundi ntiyitaba telefone avuga ko FPR yamubujije kugurisha ubwo butaka ibyo nibindi bukabishingiraho umusabira gufungwa by'agateganyo kuko ngo ashobora gutoroka ubutabera cyangwa gatsibanganya ibimenyetso Bayigamba n'umwunganira Maître Christophe niyo mugabo baburana bavuga ko nta mpamvu basanga zatuma afungwa mbere y'urubanza Ibyo byose ku miburanire y'impande zombi umucamanza yarazisesenguye maze yanzura ko nta mpamvu zikomeza zatuma bwana Bayigamba afungwa mbere y'urubanza avuga ko ntaho bigaragara ko ibibanza yagurishaga byari byaratanzwe n'ingwate ku itorero rya ADPR kuko mu mategeko ubugwate bugira agaciro iyo bwanditse mu gitabo cy'umwanditsi mukuru umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kandi yavuze ko mu masezerano Urego yagiranye na Hagenimana ntaho ubushinjacyaha bugaragaza ko bari baremeranije kuzahabwa icyangombwa kigaragaza ko atarimo imisoro ya Rwanda Revenue Authority. Umucamanza yavuze ko n'umutangabuhamya bushingiraho imvugo ze zivuguruzanya. Naho ku cyaha cyo kugurisha icyundi cyangwa kugitangaho ingwate, urukiko rwavuze ko umutungo wa manometari nta wundi muntu cyangwa sosiyete weguriwe, bityo kutigeze kugurishwa inshuro ebyiri. Urukiko rurasanga amafaranga mu murega atatu maturuka igihugu, ruvuga ko yatanze n'umwishingizi bwana Richard Murefu. Kandi ko ari inyangamugayo umucamanza akavuga ko ntaho yahera afunga by'agateganyo Bayigamba mbere y'urubanza ataratangaza ijambo rya nyuma hatangiye kumvikana amagambo yuje amarangamutima mu rukiko bamwe bakiruhutsa abandi bati Imana ishimwe umucamanza yategetse ko Bayigamba ahitare ku rubanza rukimara gusomwa maze mu cyumba cy'urukiko bahita bakomera amashyi cyarimwe abandi bavuze impundu Bwana Jean Didier Dukundane ni inshuti y'uregwa umvuko yakiriye iki cyemezo cy'umucamanza
twariganye no mu buzima busanzwe turabana naje ahangaha nk'inshuti ikibazo cy'umucamanza ni ikintu kigaragaza ko mu Rwanda hari ubutabera ubutabera butabogamye bititwaza mu kanaka ni kanaka igicyo mbona nuko bakurikije ingingo nyazo kandi kigaragara nuko muri rusange Bayigamba urabona ko yarenganaga kuko uburyo bavuga yafunzwe n'ibyo bamushinjaga ntaho ruhuriye no kuruko guhagaze icyo nashimira rero nuko igihugu cyacu gifite ubutabera navuga bushikamye butabogamye ufite n'umwanya wo kubanza kujya gusesengura no kujya gushakisha amakuru nyayo kugira ngo hatagira ubirenganiramo
Bayigamba uhagarariye ikigo manometari afite imyaka 57 y'amavuko yigeze kubaho minisitiri w'urubyiruko umuco na siporo mu Rwanda ikigo manometari ahagarariye bivuga ko umuherwe udacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda bwana ayaba kwa tribe rujugiro yigeze kuba afitemo imigabane myinshi mu gindi mirimo bwana bayigamba ashyirwa mu bimbere bakomeye mu rwego rw'abikorera yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'abafite inganda anabwo umuyobozi mu rwego rw'abikorera yabaye kandi umuyoboke w'imena mu ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi anaba mu buyobozi bukuru bw'ibigo bikomeye birimo kompanyi y'indege Rwanda ya n'ibindi yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2019 akabagira ubusabe bw'i Amerika i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Nari nabicaye ku masonga nkitangura abantu babiri baraye bakomerekejwe n'amasasu y'abitwaje ibirwanisho mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Abateye baje bagana umuhana w'umudandaza aba muri iyo kambi. Inkuru ya mugenzi wacu James Jovin.
Icyo gitero cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2019 aho abagizi ba nabi bataramenyekana bateye mu izoni y'icyenda mu nkambi ya Nyarugusu. Bamwe mu babanyi b'uwo muntu yatewe bavuga yuko icyo gitero cyabaye mu masaha 3 yo mu ijoro. Bamwe mu bakomerekeje n'amasasu n'uwo mudandaza mu ntumbero yo kumutinyisha kugira atange amafaranga hamwe n'umunyeshuri yari isotse kuraba biriko biraba
muri make hari hakibikare bamwe mu n'ugufungura twafungure hari nko masaha 3 n'inota mikeyi bimaze kumenga gusohora. Abantu bamaze kumva menga hari gihe ikiba kumubanye kuko imvura yari kwiragwa hari umubanye wo hafi hari umunyeshuri wewe yasohotse ngo aze kuraba ibyo ari byo bakaba bakiramurasa ubara murashe mu maguru. Ayo masaha bapfuye kugenda haciye umwanya muto igipolisi cyaraje umuhungu baramutwara ku bitaro bamuvugiye uwo bivye nyene ashe ntabyemeza neza ngo abo bantu bari bande ariko nk'abamusanze mu nzu abari bamufashe bari benshi mugabo babiri niyo batari bafite inkoho batanu bari indani kandi bari bafite inkoho. Rero muri makeri hariho abari mu nzu n'abari hanze bari benshi.
Bivugwa yuko igipolisi cyasike haciye amasaha make abo bakozi ba nabi bamaze kuhava umudandaza hamwe n'uwo munyeshuri yarashwe baciye batwarwa mu bitaro. Umunyeshuri biravugwa yuko ariyo yababaye cyane kugeza aho bamwunguririza mu bitaro bikuru muri komine Gasuru.
Ibwa nta mu bajyo kose kiza kwa mukomereke cyane kujya kumusanga buri kwa yagagaza kugira mu babaze amutera ubwoba kugira azara amahera. Yego ntiyabaye cyane ko gusa wabaye cyane hari umusore w'umubanyi bivuga ko ari umunyeshuri yumvise hari kwa ibintu z'uruyogoyogo amenya nkuso akacanye itoshi yumvise ibyo ari byo acyabura nabo basohotse bagiye bavuye kumwiba cyamasa amasase maguru bamutagura mu maguru kiza naho ku makoro dufite mu bitaragwa yo bamutwaye hanze y'ikambi kumuvuza.
Umurongozi mukuru w'igipolisi igihugu cya Tanzania Simon Siro mu ntango z'ukwezi kwa 10 yarakoze inama muri iyo nkambi nyene ya Nyarugusu aho yariko atanga ubutumwa ku mpunzi zarurwa mu majana zitabiri iyo nama ku bijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi by'amabyabaye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi no mu baturanyi bazo. Yongera amenyesha ko hazakorwa isakwa rinini ry'abagizi ba nabi ariko iyo ngingo ntiyashyirwa mu ngiro.
Watu wanalalamika sana kuhusu ujambazi, watu wanaporwa barabarani si ya moto,
abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma, abantu baramburirwa mu ibarabara umuntu araka mugenzi we ikinga akoresheje inkoho bagaca bavuga yuko ari impumazi. Reka ndabasabe nshuti zanjye nkunzi ndashaka ubugizi bwa nabi turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorereko nimba hari impunzi ituze inkoho kibure ikigwanisho cyose inava ngaha acagenda agite mu ibarabara kuko ndimo ndasubira Dar es Salaam ariko mu ndwiza zozana abapfu polisi bahagije bazogisa kwa rikaze gose uzofinatira kuri iyo saba azoshobora no kubura ubuzima
watafanya msako mkali sana
mu nama y'umukuru w'igihugu cha Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ebereye mu ntara ya Gatavi muri komine Nshasha Tanganyika w'icyo gihe nyene cyo mu ntango z'ukwezi kwa 10 yagabishije igipolisi mu ntara ya Kigoma gucungira umutekano bikwiye yavuze yuko igihugu cha Tanzania atangora na gifise ku mpunzi zitekanye kiretse abagizi ba nafi
lakini wapo wachache ambao wameanza kuharibu sifa na heshima ya ukimbizi wanajihusisha na ujambazi
ariko harimo bake bake bariko baratangura kona yubahirizwa by'ubuhungiro harimo abagizi ba nafi ndasavye izo mpunzi zifite iyo ngeso zibireke bahunze kubera ingorane zabaye mu gihugu cyabo muri Tanzania asahantu ho kuzana ingorane ibyo ngaha wemere kuguma hamwe hariho abahunganye inkoho ndabasabe abarongozi b'intara amakomine hamwe n'abacungira umutekano iyo ngingo muyikorere ko bikwiriye
hakuna matatizo na wakimbizi ambao ni watulivu
leta y'igihugu cya Tanzania ruga ya masoko makuru n'ayandi yose mato mato n'abadanda za bose bakorera mu nkambi z'abarundi arizo ndutanya rugusho na mutendeli ku mpamvu z'umutekano muke wa mayibonekeje naho biruko harimo bake bake babandanya n'urudandazwa mu mpisho benshi muri bo bakorera mu mazu yabo mu bijiji biri mu mazone batuyemo kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'igihugu cya Amerika
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiringo kitarenze amezi atandatu Burundi burinjira mu matora imwe mu migambwe irimo nka Frodebu n'abigenga bazabara maze gushira habona abakandida bazuraserukira muri ayo matora mu bigenga bamaze kuvuga ko bazokwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu harimo Francis Rohero mu kiganiro amaze guha mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagarutse kuri kahise kiwe mu vya politique
mu myaka ya 2006 jewe narindi mu mugambwe hanyuma nkakurikiranira hafi za politike kuva rero menyeshije yuko ntagishobora gukurikirana ibikorwa biri mu migambwe nashoboye kuzo ndaganira nshikiriza ibyiyumviro ngerageza no kunagura ibyo nganira n'abandi buke buke ibyo rero byatumye isaba kumva icyo nongerageza guterera muri iki gihugu nk'umuntu na cyane cyane mu bucuti n'abafitaniye n'abarundi iyo baza bakagera icyo gikorwa rero nagenda gikora buke buke na cyane cyane nugurura amaso n'amatwi n'umutima ngerageza kwiyumvira icyo abantu bifuza abantu bose abarundi mu mice yose naba na bariya mu myaka itandukanye hamasa n'utumva kumwe n'abanyapolitiki batandukanye ingene izi gihugu vyogenda naragerageje rero kugenda biganira buke buke mugabo nkumva nti uno munsi nanjye ndafite icyo noterera yego cyane nije rero byatumye mfata ingingo ngira nti aho bigeze umurima nariko ndarima narashoboye kubagara buke buke ubu harageze aho ushobora kugira icumarira ababipfuza ku soroma nije rero nashaka gushira habona gushira hagaragara muri politiki y'iki gihugu n'iriwe ndaca hirya no hino nyegeza mugabo nkavuga ngatomora neza icyo nifuza gushikako
ibwirizwa shingiro ni iyihe ngingo itegekanya ivuga ibyo witoza ategerezwa kuba akwije
yego cyane nk'uko bivuze Fidel iki gihugu turimo ngo gifite amategeko atari make hari ibwirizwa shingiro ariho n'amabwirizwa atandukanye hariho n'itegeko rigenga amatora aho cyugereye rero ibigashingiro abarundi baherutse kwemeza iheruka no kuvuga mu myaka y'2018 ibyo bizwa byerekana ibice bitari bike abagomba kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bategereza kuba bameze ibyo bategereza gushikako ingingo ya 98 irerekana ibyo uwo muntu abategerezwa n'ibintu bishika 6 hakora rero kuba afite ubwenegihugu yavukanye bw'u Burundi kuba afite gusa kuba akwije imyaka 40 y'amavuka hanyuma kuba aba mu Burundi igihe yandikisha ngo yitoze kuba ta ikimubuza kurangura ayo mabanga no kwemeza inyandiko zitandukanye nk'izo zibizwa shingiro n'umugabarundi n'ibindi ingingo ya 99 nayo irerekana neza ingene uri muri iryo banga ko ashobora kuva mu migambwe cyangwa umunani z'imigambwe cyangwa akitoza ku giti ciwe ni cyane cyane rero muri iyi ngingo aho bigaragara neza ko jewe naho naba ntari mu mugambwe naho niho nshobora kwitoza bikurikije ibyifuzo mfise na cyane cyane ko naba nshyigikiwe n'abarundi isinzi.
Murakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufite Jean Paul watwumva.
Ndabumva.
Ese kibazo ubaza cyangwa icyiyumviro ushikiriza?
Ndakeje dukunda kubona byandika kuri Facebook byo n'igihe byo ku bitabo byiwe ahantu henshi ariko ari ibintu bimwe bimwe tuba dufite nk'ibibazo ubu nk'igitabo kigenga amatora cyo mu Burundi gihari ubu mu ngingo yayo y'1945 gace kayo kagira ngo ka gatatu baravuga neza ko ntibigeze mu matora adasubizwa ry'amafaranga aba yatanze yakoswe igihe miliyoni 30 hanyuma bakanavuga neza yuko umugambi gutegura amatora feli itegerezwa guca muri hihisha amahera angana n'ibyo bakoresheje mu matora nagomba kumubaza rero nti Manega Francis wewe ko uba ibyo by'amatora uriteguye kubona ko aya mahera miliyoni 30 zo zitanga hanyuma ukongera kwemeza yuko utazidohora kugira ngo nk'igihumbi miliyoni 30 wongere ko n'ayo mahera y'indishi muri feli bongera ko mu gihe umuntu yidohoye mu matora azorangura neza iyo migambi.
Murakoze. Reka bishyure.
Mbanje kumushimira Jean Paul a telefoni. Ikibazo cya mbere avuga ibijyanye n'uburyo kosiyo. Mu bisanzwe jewe ndamaze imyaka irenga 10 ndi ko ndayagirya politiki na cyane cyane ngerageza kubifatanya no kumvisha abantu icyo baciza. Sinibaze rero yuko jewe ubunye aho ngeze nofata nk'iyo ngingo ndiko ndashina canke ndiko ndipima mu ijambo nashikirije narabivuze neza nti jewe nje kwipima nuko hariho ijambo rishika ku mutima kandi nagiye ndayaga nzi neza icyo rishobora gushika. Sindi muntu rero muri kamere mekanje avuga ino munsi ikintu ngo ayihindukize mu ijambo. Urabye ingene nagiye ndayaga mu biganiro bitari bike iyo myaka iraheze icyo mvuze uno munsi nshobora kugisubiramo hari imyaka 3-5 mbere gushika ku myaka 10 ingingo rero nafashe ni ingingo yavuye ku mutima nambajije rwose muri kamere kanje nkumva neza yuko ndayifashe nzi icyo ngiye gukora. Kosiyo rero itangwa miliyoni 30 itangwa igihe ngiye gushyikiriza dosiye mu bijyanye n'ingene biteguwe ni ukuvuga ko icyo namenyesheje ni iki. Ku itariki 6 namenyesheje ko ngiye kwitegurira gushyikiriza iyo dosiye. Umuntu ugishikunze kuvuga ko umukandida n'ijambo rivugwa iyo seni yamaze gukwemera kuvuga yuko washikanye ibyankenerwa byose nasaba ibyo nabyo byankenerwa turabisanga mu gitabo cy'ingingo igenga amatora n'ibintu 13 basaba mu ngingo y'1 berekana ibintu bitandukanye basaba umuntu agiraje kwitora nk'akarorero guhera ku mwidondoro wiwe urwandiko rw'amavuka icyo bita extrait d'acte de naissance ikopi y'ikarita karangamuntu urwandiko rwemeza aho aba ibintu byinshi bijyanye extrait d'acte judiciaire ivuga y'umuriro y'ifishe y'ibyaha umuntu yahaniwe kwa amafoto yiriwe ane urwandiko rw'abaganga rwemeza ko afite amagara meza, urwandiko rwemeza ko yatanze amafaranga y'ingwaki, ngo n'ibindi bikurikirana ibintu 13. Ibyo rero nibyo ujewe ngiye kugerageza kwegeranya kugira ngo nshobore kubishikana. Muri ibyo nyine rero agira ati, ndiyemeje ko nko mu gihe byoba ntoba ntarishikanye noshobora gusubiza ko mu gihe noba narikoze, nkuvuga ko ica mbere gisa n'icishuwe, sinja gutegura dosiye ngo ndayishireyo ngo hama ngo nje mu nyuma kwicuza ngo mbega ngo ni kuki ngo narikoze uku hari namba. Ni ukuvuga yuko narabajije umutima iyo dosiye ngo ndayitegura mfise nizashika atatu kugira ngo ndayiheraheze neza. Ni ukuvuga yuko hagati y'itariki 20 na z'ukwezi kwa kabiri n'itariki 5 z'ukwezi kwa Ntwarante ariho ayo madosiye azotanga. Ico gihe nimba iyo dosiye nayiteguye neza igashikaho itunganye, urumva ko ataco tuma niba kuyikuta vuza ati igiki co tuma abantu bizera ko ivyo mvuga ari ukuri, ashobora kubidohoka ko. Ni kimwe nari navuze bwa mbere, umuntu kugira uje kumutora ntiwaduka, ntibyuka mu gitondo ngo jewe ngo ngira mbe nakijwe, na cane cane ntiwaraba ngo inkofero yambaye canke umupira wambaye canke ngo asa neza. Nahimirije cane abantu kunyumviriza, kumviriza icyo nshaka kubamarira. Igihe icyo kintu bacumviriza bagashobora kugitahura, barumva ko ari cyo mvuze nshobora kukirangura, nashobora kugushikako atabumeshi burimo.
Murakoze. Dufise kandi Fleury, uratumva?
Ego ndabumva vyoe, ndabaramukije.
Ego mufise ikibazo mubaza intererano?
Ikibazo cya mbere nashaka kubaza umutumire, mu gihugu cyacu tumenyereye amatora atinze n'imigambi ikomeye, gisa na permanence menshi mu gihugu, amadarapo, impuzu zibaranga, imidugaruka, imidu y'abagore. None ni gute umuntu nkawe adafite ibyo byose ashobora kugera ku rugero yatanga n'imigero agashyigikirwa n'abarundi bose? Murakoze cyane.
Aragize neza. Yari ndamushimiye gati tumenyereye imigambwe, kukaba nkako naje umugambwe narawubayemo kandi ndazi ingene ikora. Washaka ni nayo nzira jewe natoye, nibaza nti burya abantu uwo baha iyindi nzira siho botahura gusumba, kuko cyane cyane haca hakora uruguru abantu bagira bati turaza amadarapo, turaza amapermanence, ibyivugo, hanyuma imigwi ibaye myinshi hakaja guhangana kw'imigwi. Nanje nagira nti uke Abarundi aho twari tugeze twoshobora kuduga intambwe tukava mu njyana z'imigwi, tukava aho umuntu ashyigikira umuntu kubera inkofero gusa yambara, ahubwo hakaba kuduza agaciro k'ikiyago, umuntu akagira ati jewe naka yavuga ibyerekeye uburaro bwanje ndumva ko amfitiye akamaro. Nico niyemeje, ngomba kumenya umutima w'umuntu ngira ntawe uwo ari we, yomarira iki, nobikora gute? Nico niyemeje kubahuka kugishitsa. Singomba rero kujana n'akaguma ngo mpereze abantu amajambo yo mu kirere bagenda bararirimba, ahubwo ngomba gufata icyo no kwita iyo defi kana ku murundi na mutoyi ashoboka ndumvira ikintu kimuraba mu buzima bw'iyo.
Arakoze mugenzi wacu Fidela Niyongabo ku kiganiro yagiranye na Francis Rohiro, mumvise yuko azokwitoza amatora mu kwa gatanu mu Burundi nk'umukandida azokwitoza ku gatwe kiwe, babita abakandida bigenga. Mukanya turabibutsa agezweho ijya nino ku isi mbere yuko dutandukana. Ubuhamya kwiperereza kuri perezida wa Amerika Donald Trump bwinjiye mu ndwi ya kabiri. Ibindi muraza gushaka kwikurikirana mu makuru y'igihe c'isaha 1:30 muri Libya, naho mwavyumvise igitero c'indege cahitanye indwi gikomeretsa 30 abindwi bakiguyemwo bagwiriyemwo abanyamahanga. Ni igitero cagabwe ku ruganda rw'ibisuguti mu majepfo y'umurwa mukuru Tripoli. Mu Faransa igitarugwa cahitanye umwana w'imyaka 15, igitarugwa cari cubatse hejuru y'amazi, abantu bane batabawe ariko abandi benshi nta uramenya irengero ryaho. Nukuri nshuti bakunzi tube tubangiriye ngaho ibiganiro twari tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dushimira Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Cornelius bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma. Je mumva kuri mikro ya Lidiane Nahazwe, ano makuru yarahagarika yandikiwe na Etienne Karekezi ku izina rya bagenzi bacu. Tubashimire twongera tubatumira mu yandi gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 araza kwibanda kuyagezweho ijya nino ku isi muri Afrika no ku yindi migabane. Mubandanye kuranigwa mu byo murimo byose.